wacu kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo. Namwe bakunzi bacu, icyo tubasavye ni kuturungikira ibibazo n'ivyifuzo mwa mwifuza kubashikiriza.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na 22. Aha mu Burundi kandi abantu batatu bakekwaho igitero cya grenade ku Buterere barafashwe.
Bashe bavuga yuko hari ubundi bakorera mukuru wabo yitwa Majambere Musafi batazira Moses. Uyu re Moses asanzwe yari igeze no kwaronderwa cyane kuri ubusumanye no kwibisha ibigwanisho.
Pierre Nkurikiye ni umuvugizi wa polisi y'u Burundi. Mu Rwanda ho Sabimana Calixte Sankara arakiregura mu rukiko rukuru kubyaha by'iterabwoba ashinjwa. Hagataho kandi ambasaderi w'u Burundi hano i Washington Godonce Sindayigaya avuga ko ikibazo cy'abarundi birukanwe muri Amerika kiri mu nzira yo kubona umuti. Mugume ku maradio yanyu. Ijwi rya Amerika, makuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika y'Epfo. Nzinzi Mandela, umukobwa wa Nelson na Winnie Mandela yitabye Imana, yarafite imyaka 59 y'amavuko. Eugenia Mukankusi aratubwira ibindi.
Nzinzi Mandela, umukobwa wa Nelson Mandela yitabye Imana. Ishyaka African National Congress ANC ryabitangaje kuri uyu wa mbere rivuga ko Nzinzi Mandela, umukobwa wahoze ari perezida Afrika y'Epfo akaba n'intwari yabahoje igihugu Nelson Mandela yitabye Imana. Nzinzi Mandela nyina umubyara Madikizela Mandela nawe yari impirimbanyi yarwanyije ubutegetsi bwa apartheid. Nzinzi Mandela yamenyekanye ku rwego mpuzamahanga ubwo yasomeraga Isoweto mu 1985 ubutumwa bwa Nelson Mandela yanga kurekurwa ubwo uwari perezida w'icyo gihe P.W. Botha yari abimwemereye by'agateganyo, ahubwo ahitamo kurangiza igihano cye kugira ngo hazabashe kuba imishyikirano hagati y'umutwe yarayoboye na guverinoma iyobowe n'abazungu. Ikigo cya Leta ya Afurika y'Epfo gishinzwe itangazamakuru SABC cyatangaje ko Nzinzi Mandela w'imyaka 59 wari uhagarariye Afurika y'Epfo muri Denmark yitabye Imana mu bitaro i Johannesburg. Icyamwishe nticyatangajwe. Umuvugizi wa ANC Paul Mebe yagize ati, iki ni cyari gihe yaragifite uruhare runini mu guhindura sosiyete yacu n'uruhare rurenzeho mu ishyaka African National Congress. Mebe yavuze ko ibindi bisobanuro biri bugende bitangwa igihe kigeze. Fondasiyo yitiriwe Nelson Mandela ntacyo yashatse guhita itangaza ubwo yari bisabwe.
Tuve muri Afrika y'Epfo tujye muri Mali, aho abaturage batishimiye ubutegetsi bwa President Ibrahim Boubacar Keita baraye bononye kandi basahura inyubakwa y'ishyaka riri ku butegetsi i Bamako. Kuri iyi nkuru dutege amatwi Oriane Itangishaka.
Muri Mali abari mu myerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa President Ibrahim Boubacar Keita baraye bononye bongera barasahura ibintu mu nyubakwa y'umugambwe uri ku butegetsi. Igihugu cya Mali kiri mu ruhagarara rwa politiki kuva umukuru w'igihugu atowe mu mwaka w'2013. Ni nyuma yaho abasirikare b'Ubufaransa bomoye abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu zikorera mu ntara zimwe zimwe z'uburaruko bwa Mali. Yamara abo bagwanyi babandanya kugira ibitero ku gisirikare cya Mali, naho muri icyo gihugu hari inteko za ONU, abasirikare b'Ubufaransa n'abakarere. Ugusahura no konona ibintu byari mu nyubakwa y'umugambwe RPM byaraye bibaye inyuma y'amasaha make umukuru w'igihugu afashe zimwe mu ngingo zikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari baramusavye. Iyo ngingo ikaba yasaba ko umukuru w'igihugu atesha agaciro sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Amasaha make imbere yaho kandi avugira kuri televiziyo, umukuru w'igihugu yarahejeje kwemera ko n'amatora y'abashingamateka yosubigwamo nk'uko abatavuga rumwe nawe babisaba. Abategetsi bavuga ko uruhagarara n'imyerekano yabaye ku munsi wa gatanu no ku wa gatandatu yahitanye abantu 11. Uruhagarara rwabayeje ku munsi wa Mungu rwaraye rubaye nyuma yaho abatavuga rumwe na Leta bari bagifise agashavu kandi bavuye ku maziko yo gupfuba abari baraye baguye mu myerekano.
Mu gihe muri Mali hari midugararo muri Kenya ho nyuma y'imyaka myinshi y'urugomo, abatuye umudugudu wa Lorengipi ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu bishimiye amahoro ariko abenshi mu bagabo bafite ubwoba. Eugenia Mukankusa aratubwira uko byifashe.
Hafi ya bose bafite inkuru ku bantu bo mu miryango yabo biciwe mu rugomo rwabaye karande kuva mu myaka yashize. Cyakora ibintu birimo guhinduka. Umuco w'uwo mudugudu usaba ko buri muhungu wese ufite imyaka 11 atangira gutozwa kurwana. Ku myaka 16 yitwaza intwaro yo kurinda amatungo n'undi mutungo iturukana mu ntari kenye kurusha izindi ya Kenya. Kokoye na Mojong w'imyaka 59 mushikiwe yarishwe. Agira ati turwanira amatungo yacu, turwanira urwuri, turwanira amazi. Ubushyamirane hagati ya Rurengipi y'intara ya Turukana n'abaturanyi babo Bipokot bwahitanye abantu 23 mu mwaka 2013 nk'uko bivugwa na Nathan Ecole umukuru w'umudugudu. Avuga ko imirambo yabo yashyinguwe mu mva rusange mu nkengero za Rurengipi. Iyo mivu y'amaraso yakuye umutima abategetsi muri guverinoma n'ubwo ako karere gafite amateka igihe kirekire y'ubwicanyi bushingiye ku matungo n'urugomo rushingiye ku moko. Polisi yatangiye igikorwa cyo gukusanya intwaro, yubatse ikigo ishyiraho za bariyeri ku mupaka w'uburengerazuba bwa Kopote. Ikiruta ibindi ariko, Ecole avuga ko ari uko imiryango yashyizeho komite z'amahoro yo gukemura ibyo batumvikanaho bijyanye n'uburenganzira bwabo nyuma y'ubwo bwicanyi bwo mu 2013. Uwo mutekano watumye haboneka bimwe mu bikorwa by'amajyambere harimo ishuri, ivuriro n'umuhanda mushya uhuza umudugudu n'umurwa mukuru wa komine ya Rodwari mu birometero 90. Gutera hambukiranyijwe imipaka birakomeje ariko komite y'amahoro irimo gukemura ibyo bibazo. Amatungo asubizwa banyirayo kandi nta bwicanyi bw'abantu kivunge buherutse muri iyi myaka ya vuba. Polisi ya Kenya nayo irahari kandi irakora. Na Majongo uyoboye komite y'amahoro arahamya ko ubu hari amahoro arambye kandi ko basigaye bahahirana bakanahana abageni.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu, no kuri internet www.radioyacu.com. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, Nsabimana Calixte bakunze kwita Sankara wari umuvugizi w'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda witwa FLN yakomeje kwiregura uyu munsi mu rukiko rukuru i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'igihugu. Mu byo aregwa harimo ibyaha by'iterabwoba. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa arakurikirana uru rubanza.
Niburanisha ryatangiye rikererewe kubera abaregera indishyi bageze mu rukiko batinze ndetse naho baziye ibyuma by'ikoranabuhanga bibanza gutenguha bari muri gereza ya Mageragere. Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara yireguye hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference aho afungiwe muri gereza ya Mageragere. Yatangiye avuga ko hari perezida w'igihugu ataza kuvuga mu mazina wahaga inkunga umutwe wa FLN yavugiraga mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibikorerwa mu rukiko bitari ubwiru bityo ko ntacyo agomba guhisha. Uwiregura yavuze ko mu mpera za 2017 bwana Edgar Lungu perezida w'igihugu cya Zambia yahaye Paul Rusesabagina abagina 150,000 by'amadolari y'Abanyamerika kandi ko perezida wa Zambia yari yamwemereye kuzamukorera ubuvugizi mu muryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Major Sankara yabwiye urukiko ko ubusanzwe perezida Lungu yari yemereye Rusesabagina miliyoni imwe y'amadolari aza gukomwa mu nkokora no kuba mu 2018 umukuru w'u Rwanda yaratoreye kuyobora umuryango wa Afurika yiyunze. Aha ngo yagize impungenge ko byazamenyekana saba Rusesabagina kwihangana manda ya perezida Kagame karangira. Yavuze ko mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bari bizeye inkunga ya Zambia kuko mu magambo y'uregwa Rusesabagina yafataga perezida Lungu nka se wo muri batisimu akagira n'abacuruzi benshi bahunze u Rwanda bamufashaga. Aha kuri Sankara niho ingabo za FLN zahise ziva muri Kivu y'Amajyaruguru zikajya gukambika i Burundi mu ishyamba rya Kibira. Icyaha cyo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe Major Sankara aracyemera ariko akavuga ko yinjiye mu mutwe wa FLN mu 2018 kuko uwo mutwe ngo washinzwe mu 2016. Uyu ni umwaka avuga ko yari komiseri w'itangazamakuru mu ihuriro nyarwanda RNC rivuga ko ryashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa. Mu myiregure ye Sankara ntagaragaza uruhare rutaziguye mu byaregwa, akavuga ko yaguye mu mutego w'abarwanya leta y'u Rwanda yinjira mu bo yise ibigarasha, ijambo rikoreshwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda buryita ababurwanya. Avuga ko mu 2016 aribwo yageze muri Afurika y'Epfo afite umugambi wo kwiga ariko hahurira n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bibumbiye muri RNC batangira kumwumvisha uburyo abasirikare n'abayoboke ba FPR bakomeye bemera General Kayumba kuruta Perezida Kagame Kagame kandi ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Byasobanuye uburyo bamuhuje na General Kayumba maze amwumvisha uburyo bacitse ku icumu rya genocide batewe amakubana na Perezida Kagame. Avuga ko yamwumvishije ukuntu butari ngombwa guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ariko Kagame arabyanga atirengagije amakuba yari bukurikire. Mu bindi avuga ko byamuteye kurwanya ubutegetsi ngo yaba Kayumba n'abandi bacitse ku icumu bahunze bamubwiraga ko FPR ikiri mu ishyamba. Perezida Kagame yoherezaga abasirikare bakivanga n'interahamwe mu gutsemba abatutsi bari imbere mu gihugu barimo n'abagogwe. Avuga kandi ko mu bindi bamubwiye bikamuhungabanya ngo abasangaga inkotanyi mu ishyamba bagiye kuzifasha ku rugamba bavuye mu Rwanda bicishwa gudufuni ku itegeko rya Perezida Kagame. Umucamanza yamubajije icyamuteye kumvira abo barwanya ubutegetsi kandi yaravuye mu gihugu ajijutse na cyane ko yararangije kwiga kaminuza mu ishami ry'amategeko. Urego yasubije ko General Kayumba atari umuntu usanzwe mu Rwanda kandi ko kumuhindura byari ibintu byoroshye. Ati niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo ihene mbi ntuyizirikaho iyawe, nge nahuye n'izo hene mbi. Major Nsabimana Karikiste yavuze ko mu kujya mu mutwe wa gisirikare wa FLN atiyumvishaga ko ari umutwe w'iterabwoba, ahubwo ko bumvaga bagambiriye gukuraho umuntu bavuga ko yabahemukiye. Akemera icyaha akagisabira imbabazi, ni nacyo kimwe mu kwamamaza amatwara y'umutwe w'ingabo za FLN. Nabyo arabyemera akavuga ko yabikoze kenshi gashoboka, yemera ko yakanguraga abantu gushyigikira babaga bagabye ibitero akanabatiza umurindi. Gusa ko kugaba ibitero avuga ko byose byabaga atageze ku butaka bw'u Rwanda, hamwe ngo yabaga ari muri Komore ubundi ari muri Madagascar. Avuga ko raporo z'ibitero yazihabwaga na General Bernabe Sinayobye nawe akabona kubitangaza. Ku matangazo y'uwo mutwe avuga ko Jean Paul Karinijabo yayandikiraga muri Australia, yarangiza komekaho sinyatire ya Sankara yari ibitse mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yahakanye ko Uganda hari inkunga yabateraga kuko ngo yataye muri yombi bibakiri mu biganiro byari bigeze kure. Kugufata abantu bugwate arasanga mu rwego rw'amategeko ubwabyo bitumvikana ko hari abo umutwe wa FLN wafashe bugwate. Avuga ko abo bafataga babikorezaga ibisaho bagera mu ishyamba bakabarekura. Yavuze ko yemera kumpuza ndengwa y'ijana ku ijana ko bahatiraga Leta y'u Rwanda imishyikirano. Major Sankara yakunze kwiregura akoresha imvugo zakururaga amarangamutima ya hato na hato ku bari bakurikiye iburanisha. Ku cyaha cyo gucengeza amatwara yangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga, Sankara yavuze ko kuri we yumva ari umunyacyaha ruharwa. Yagize ati nibyo rwose kuri iki cyaha aho ndi ruharwa kuko nabikoze imyaka itandatu. Yakomeje agira ati nagiye muri RNC ndabatizwa muri iryo dini ry'ibigarasha nabikoze ku maradiyo menshi atandukanye. Ku byaha icyenda yireguyeho byose arabyemera akanabisabira imbabazi ku gihugu ndetse no kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu baregera indishyi barimo abo byagizeho ingaruka ku bw'umubiri ndetse n'ab'imodoka zabo zagiye zitwikwa n'ibyo bitero. Major Sankara asigaje kwiregura ku byaha umunani bisigaye iburanisha rizakomeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka w'2020. Ah, bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho polisi y'igihugu yataye muri yombi abantu batatu ikekaho ibitero bya grenade ku buterere muri komine Ntahangwa mu mujyi wa Bujumbura. Ibi bitero byabaye mu cyumweru gishize, ariko baregwa n'ubundi bugizi bwa nabi bwakozwe mu murwa mukuru w'ubukungu w'igihugu kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Iyi nkuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika yayifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri wa mbere, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeje ko inyuma y'iterwa rya grenade ku buterere komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, igipolisi cyakurikiranye abakoze icyo gitero babiri bakekwa kubwo bubisha baciye bahagarikwa, ariko warabunguruje mu muduga arabacika nayo modoka yahavuye ifatirwa mu Nyakabiga.
Saha zitanu n'igice z'ijoro bafatira ingaha mu gisagara cya Bujumbura mu Nyakabiga ya gatatu muri karitsiye ya gatatu ku ibarabara rya gatandatu, imodokari bakunze kwita Probox sanzwe yariko imparati italiyo I-1696A. Iyi ni imparati italiyo bakoresha mu kwiba ko imparati yayo y'ukuri twayiberetse. Iyi modoka baciye bayisangamo zikaruhariwe zibiri uwitwa Irambo na Jean Marie hamwe na Hakizimana Gaston, anzwe bakoresha nkoho mu gukora ubuvuzi bwa nabi na magrenade. Bafatira muri iyo modoka nyene nkoho Kalashnikov imwe, isanduku z'amasasu bibiri hamwe n'ikindi carimwo amasasu ashika ku 18.
OPC Pierre Nkurikiye avuga ko amatohoza yabandanije muri iryo jero abafashwe baciye bavuga umukuru wabo aba mu Ruziba nawe akaba yaciye afatwa. Igipolisi cy'u Burundi kikemeza ko yarasanzwe arondegwa mu bugizi bwa nabi butandukanye.
Baciye bavuga yuko hari uwundi bakorera mukuru wabo yitwa Majambere Musafi batazira Moses. Uyu rero Moses asanzwe yarigeze no kubarondegwa cyane kuri ubusumanye no kwibisha ibigwanisho, rero nawe yaca afatwa mbere muhiriwe aha mu Ruziba. Basha bafatiraho imodoka izi bakunze kwita Lactis, mbere basanga muri iyo modoka naho harimo n'imenote kakagozi k'abapolisi bakoresha mu gufata inkozi z'ikibi.
K kiretse ko uwo mugwi wagirizwa gutera igisasu ntezwa ntoke ku buterere cyakomekeje abantu 14 harimo batanu bakomeretse cyane mbere umwe akaba ari Tazimana yashikanywe kwa muganga. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mugwi ukora n'ubundi bugizi bwa nabi nko kwiba bakoresheje inkoho. Atanga karorero ku gitero cyakozwe mu kinama
aho itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu nkigiye cy'isaha 8 z'ijoro mu kinama muri quartier ya Bukirasazi ya kabiri abasuma bashika kuri batandatu bitwaje inkoho zibiri za Kalashnikov batera ku rugo rw'uwitwa Ndikumagenge George amwiba amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika ashika ku 860 hamwe n'umuriyoni w'amarundi telefone ngendanwa zine ni televiziyo imwe n'agasakoshi kajya bagendana mu mugongo akugira ngo ntibafatwe bariko barasubira inyuma bararashe amasasa ashika kuri 18 ariko atacho yononye.
Ikindi gitero bagirizwa ni cyakozwe ku buriro bwo mu Kabondo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ndwi mwaka 2020 ni cyakozwe mu Gihosha ku igenekerezo rya gatandatu kuno kwezi ku kazu k'idandarizo aho hose ibyo bitero byakozwe n'abitwaje ibigwanisho kandi akabatawe bakomerekeje atari kwiba amafaranga atashobye kumenyekana igitigiri n'amatelefone ngendanwa. Pierre Nkurikiye amenyesha ko amatohoza igipolisi cyagize yerekana ko uyu mugwi ugizwe n'abantu benshi kandi bafise n'ibigwanisho bitandukanye. Uyavugira igipolisi akavuga ko amatohoza abandanya kugira abakorana nako kagwi eka n'ibyo bakoresha mu guhungabanya umutekano no kwiba bituzwe mu gisagara cha Bujumbura. Asaba uwo bazinkozi z'ikibi zihungabanya umutekano ko yobishikiriza abajejwe umutekano ku neza y'umutekano w'abanyagihugu n'igihugu. Mu kwezi kwa gatanu muri zone Kamenge mu burara ku gisagara cha Bujumbura abantu babiri barapfuye 10 barakomereka mu gitero cha grenade ku kirabo kizwi ku izina kwa Patrick muri quartier tw'Inyoni.
Iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ambasaderi w'Uburundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano i Washington, Godonce Sindayigaya, aratangaza ko ikibazo cy'abarundi birukanwe muri Amerika kubera ibyaha baregwa bitandukanye kigiye kubonerwa umuti. Amerika ivuga ko Uburundi bwanze kubakira, bityo biba intandaro y'icyemezo cya Amerika cyo kwima viza abarundi muri rusange, keretse bamwe na bamwe nk'abadiplomate. Ambasaderi Sindayigaya yahaye ikiganiro cyihariye Ijwi rya Amerika, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, aratangira avuga uko imigenderanire y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifashe muri iki gihe.
Imigenderanire hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Messi n'ubwo yuko imeze neza cyane cyane aho duherutse gukorwa aya matora abantu bose bashimye na Amerika irimo. Imigenderanire imeze neza cyane, mwarabonye yuko abarongozi ba Amerika barungitse ubutumwa bavuga bati twashimye ingene amatora yagenze, twashimye ingene inzego ziko zirahaja, ingene ubutegetsi buri buhererekanijwe mu mahoro n'umutekano. Ibyo rero bitwereka yuko ari intambwe ikomeye kugira ngo imigenderanire imere neza gusumba, kuko nka twebwe tuba dusanzwe ariko kazi dukora tuba twifuza yuko naho ari mwiza igumira myiza gusumba.
Mu ndwi ziheze Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zaratangaje ko zifashe ibihano byo kudaha viza ubwo n'uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika abarundi ku Barundi, keretse abarundi canke abandi badiplomate. Iyo ngingo ahanini ikaba yavuye ku kuntu Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zivuga ko Leta y'u Burundi yanse kwakira abarundi birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika kuko bagirizwa ibyaha. Muri iki gihe ico kibazo cifashe gute?
Icyo abantu bakwiye kumva ca mbere kuri iyo byerekeye abarundi baba bari ngaha muri Amerika, twebwe nk'ubuserukizi murabizi yuko dutegejwe icambere na mbere ukingira abarundi abarundi n'ibyo barundi ukwirukana rero cyo giza imbere babo ndaje kugura gutwa n'icano ngera ko yuko abarundi nabo nyene bahamagariwe kwigenza runtu kuri amategeko yaho baba bari cyo nikintu umukuru w'igihugu mushasha Cyubahiro Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza avuga ati bantu muri mu bihugu bindi muhabe mu mutekano musonera amategeko ati kuko ntanduru dushaka uncamakiri uko yavuze avuga ati uwo bizocokera akabona ati ibyo akora ntakore umugabo uwo biduburira nawe natari iwabo kandi tuzomwaki kuri abo barundi rero twebwe icyo dukora turaza tukaraba yuko ari abarundi koko hanyuma abo dusanze atari bo tuti aba bantu si bo rabira handi mugabo ku matoza turi kuturagira ko turakorana bose hafi na hafi n'ababigejejwe ubu rero ni dosiye no kuvuga nti iriko iratera imbere kuko niko turaba abo twumvikane ko neza atagatozi ndibaza Burundi buzobakira aho nta n'inkeka mbere irimo kuzobakira
abo barundi muri iki gihe baba bari muri Leta Zunze za Amerika bayidegenza mu ngo zabo canke bari mu mabohero
kenshi bene abo barundi urakoze kw'icyo kibazo kenshi bene abo barundi baba ari abantu bagizwa ibyaha biri kwinshi ibyo ngirango sego ndabijamo kuko nabo kenshi baduhamagara iyo bari mu munyororo kuko baba hari ibyo bagirizwa amategeko niko abivuga mugabo ikintu nagiye nongere ko nuko bariko baratwumviriza wavuga ati ibihano abanyamerika ni ibintu bakaramo cyane byo kuvuga iyo habaye akantu na gatonya udawumva ngo ibihano ibyo rero si twebwe gusa bishikiye mu madimiki mubyumva baba abanyaburayi cyangwa abandi ukazabumva ngo ibihano kuri ibyo by'abantu nabo baba babaye mu gihugu cyabo bitandukanye n'amategeko birakunda gushaka naho nyine sitwe ubwa mbere rero bishikiye mugabo tweho turiko twabivugana neza ahanagere rero menyeshe abantu batwumviriza yuko icyo ari ikibazo kigiye kuva mu nzira mu mezi atarenze abiri
muvuze ko abo bantu atari abarundi kandi kenshi na kenshi bafatwa bafise amapasiporo y'abarundi ivyo muwisigura gute
ku isi yose nta hantu na hamwe uzosanga hatari ubusuma ivyo rero ivyo tubishira mu busuma tugaca dusaba inzego zibijejwe ibujumbura zikabiraba neza zitonze hanyuma uwo dusanze ari ubusuma ubu murumva yuko atari umurundi mugabo akaba yarivye pasiporo y'uburundi uwo ntiduheza ngo tumuharure ntitwumwakira kandi vyoba namwe ngira ngo murabyumva
intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu vyo mu biyaga binini vya Afrika John Peter Pham yaragenda i Burundi araheza arabonana n'umukuru w'igihugu mbega inyuma yahatahukiye muri Amerika mwamaze kubonana n'uyu mutegetsi
ego ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biyaga binini Pham araherutse i Bujumbura nibyo rero cyabijyana na ya migenderanire nayo ndababwira uriko turanagura yarabonanye n'abategetsi yarabona n'umukuru w'igihugu ahanini bavuganye yerekeye ya migenderanire twako turavuga kuko turakeneye twese kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine zabivuze turakeneye kwinagura kugira ngo itere imbere igatere imbere kugira ngo iteze imbere abarundi n'abanyamerika kuko nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze imigenderanire dushaka ni imigenderanire yubaha ubwigenge bw'igihugu icyo cyo cyose na kare niyo ngendo isi yihaye kuva muri imyaka 50-60 iheze
tugarutse kuri ba barundi bariko arirukanwa umuntu ashaka kutwibutsa igitiri cyabo banganika
ni bake cyane ntihenze bo bari nka 12 urumva yuko icyo yatari ingorane ikomeye ntagira bibaza ngo namajana namajana yanukuri ni 10, 12 kandi abona abantu ibyabo bigiye kumera neza muri no misi nuko kugira ngo ntagire ibyo bipfa nta bihugu bishobora gupfa ibintu nk'ibyo mu kandi ari ikintu dushobora gukora twitonze tukatozekana twese.
Igihe cyose habonetse leta nshasha umukuru w'igihugu aragendera ibihugu bicuditse n'u Burundi ndega umutegetsi mushasha General Evariste Ndayishimiye azogendera leta z'ubumwe za Amerika ryari
cyo rero kumbure no kuvuga reka turindire nk'ubusore bwizi bavyipfuza turabitegura ariko rero murabona novuga nti Uganda rero hari iki kiza cya coronavirus iyo ni ngorane mu zindi ubwa kabiri murabona n'amatora yose ntarahera neza inzego ntizirajaho zose neza hacasigaye amatora y'abasenateri nuko ndiyumvira rero yuko ubu muzihutirwa sindi umuvugizi w'umukuru w'igihugu mugabo ndiyumvira neza yuko umubyihutirwa ari kubanza gushyira ku murongo ibintu n'ibindi inzego nshasha ziba ari zatowe canke ziba ari zishyirwaho n'umukuru w'igihugu uhera ubwiwe hanyuma rero ibyo n'ibyahera rero tuzoheza duce twiyumvira rero bene izo ngendo kuko umukuru w'igihugu na kare igikenewe si urugendo igikenewe ni ikiri muri urwo rugendo icyo urwo rugendo ruba ruvuze n'ikivamo cyo rero nobishura kuri icyo kibazo cyanyu.
Mu gusozera ambasaderi Sindayigaya nashaka mutubwire niba ikibazo kiri hagati y'iradiyo ijwi ry'Amerika n'urwego rushejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi sense kiri mu gutora inyishu mbega icyo kibazo ndazi ko mwagikurikiranye icyo kibazo kizotora inyishu ryane.
Icyo ni kibazo nk'ubuyobozi dukurikirana cyane nacyo nyine mugabo nk'uko nigeze kubivuga mu minsi yahera twebwe twofasha kugira ngo kije mu buryo mugabo kitwebwe tugikora kuko murazi yuko hariho serese uko mwabivuze urwego rujejwe bene ibyo bibazo i Burundi mu gihe rero tuzabona ko ari igihe cyiza twebwe nk'ubusohokeze twiteguye cyane yuko iradiyo yanyu ya Rwanda Amerika so ari icyifuzo gihari twiteguye neza gukorana twiteguye kuba bimwe bita intermediaire mu gifaransa kugira ngo dutore inyishu kandi muga ntaridatorerwa inyishu nimba harabaye kutumvikana kuri kimwe kiriya nibaza yuko ibyo radiyo ibasense bose ari ukuvuga ati reka tereko gikuraho byabo twumvikane ubu se ukizi rero twebwe twiteguye kandi tuzofasha icyo twaracendeye.
Ambassadeur Godance Sindayigaya aserukira leta y'u Burundi i Washington DC muri leta ya Amerika murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Nanjye ndabashimiye cyane ndashimiye n'abari ko batwumvira.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu, aya makuru nahumurije mbashimiye ko mwateze amatwi, twayabateguriye kandi tuyabagezaho nge na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC, turi buri wese iwe mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, murakarama.